Radio Izbi de America. Izbi de America ibandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 5 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2022 muri iki gitondo mu kimwe na Fideni yo ngaho. Leta y'u Burundi imenyesha ko imigenderanire n'andi makungu no gufashanya mu iterambere bigiye gusubira kugenda neza nyuma y'umubonano umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu yagiranye n'abaserukira ibiro bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi.
Mu by'iterambere twataye umwanya munini cyane murazi byabaye mu gihugu, hanyuma ibihugu bimwe bimwe biraduharira ivomo binaduhora n'ubusa. Mugabo ubu rero tugiye gukorana ingufu nyinshi cyane kugira ngo mu minsi y'imbere mubone igihinduka.
Ubona umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro. U Burundi kandi abagize inama nshingamateka nshasha bakoranye ku nshuro ya mbere kuva ejo kuwa kabiri. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mu kanya. Yamara imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Alois.
Akoze Fideli. Umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania kuri wa kabiri waragenye Tundu Lissu wazohangane na John Pombe Magufuli mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi. Lissu yacitse ku icumu arashwe inshuro 16 n'abashaka kumugandagura mu mwaka w'2017 yahoze kandi ari icegera cy'umukuru w'umugambwe Chadema. Yatashe mu gihugu mu kwezi guhetse avuye mu Bubiligi aho yari amaze imyaka 2 yarahungiye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga kandi ko bafise ubwoba ko amatora azoba mu cyuka cy'iterabwoba no kubahohotera. Basaba kandi ishingwa ry'umugwi ujejwe amatora wigenga by'ukuri. Abategetsi muri Libani bavuga ko abantu bashika 60 bapfuye inyuma y'iturika no kwaka rya kimwe mu bice by'ikivugo cyo ku murwa mukuru Beirute ejo ku munsi wa kabiri. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Hamad Hassani yavuze ko abandi bantu barenga 2,500 bakomeretse muri iyo mpanuka yononye ibitari bike muri icyo gisagara. Umutegetsi muri Israeli yaciye avuga ko Israeli ataruhara ifise muri ibyo byabaye. Imigenderanire hagati ya Israeli na Libani ntako yifashe kubera umuhari w'iterabwoba wa Hezbollah ufise ibirindiro ku rubibe na Israeli wama wahungabanije umutekano muri Israeli. Umushikiranganji wa mbere wa Libani yatangaje umunsi wa gatatu ko ari umunsi w'ikigandaro. Icyatumye iryo sanganya riba ntikiramenyekana. Perezidansi ya Amerika ivuga ko Perezida Donald Trump yamenyeshejwe ibyabaye kandi babandanye gukurikiranira hafi ingene biriko biragenda.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Libya, indorerezi y'imva makungu zarateye impungenge n'ubwiyunge hagati y'abacangero b'Uburusiya hamwe n'abarwanya leta ya Libya. Bavuga ko batuma ubuzima bw'abanyalibya bujya mu kaga kandi bituma intambara muri Libya ziyongera. Mu ndwi iheze, abasirikare bo ku ruhande rwa General Khalifa Haftar baravuye ku nkengera za Tripoli. Abasivile bariko barasubira mu mazu yabo inyuma yo guhunga intambara bariko bicwa n'ibyo bisasu byatezwe mu kuzimu. Raporo ya ONU yo ku itariki ya 13 z'ukwezi kw'indwi guheze ivuga ko ibyo bisasu bimaze kwica abanyagihugu 52 na 96 bakomeretse mu manuko bwa Tripoli. Izo ndorerezi zivuga ko zifise ubwoba ko Uburusiya hamwe n'abashyigikiye abarwanya leta ya Libya bashobora gukora igitero gikomeye cyo kwigarurira Tripoli mu bihe biri imbere. Impande zitacana uwaka muri Yemen ziri mu biganiro bigamije gupfundika amasezerano yo guhanahana abanyororo byashyikirijwe n'umutegetsi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu itabara imbabare ariryo Croix Rouge. Leta ya Yemen yemewe n'amakungu ifashwe mu mugongo n'urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite kuva mu 2016 iri mu ntambara n'abaroberi b'abahuti kuva bafashe umurwa mukuru Sana mu 2014. Izo mpande uko ari zibiri zarahanye abanyororo ariko uruhande rumwe rumwe rubandanye ruvuga ko rugifise ibihumbi by'abanyororo mu busho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko abasirikare ba Amerika bari muri Afghanistan gushika mu kwezi kwa 11 kumwe uyu mwaka bazoba bagabanijwe gushika ku 400 canke 5 Perezida yanse gutomora igihe nyezina iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro ariko yemeje ko bizotangura vuba abasirikare ba Amerika batanguye kugabanywa inyuma yaho leta ya Trump itereye umukono ku masezerano y'amahoro n'abatalibani mu kwezi kwa kabiri ayo masezerano agamije kurangiza intambara y'imyaka 19 Amerika imazemwo irwana muri Afghanistan Amerika imaze kugabanya abasirikare bayo muri ico gihugu kuva ku 13 gushika ku 8,600 kandi imaze kuva mu makamba 5 y'igisirikare ca Afghanistan ayo masezerano asaba abanyamerika hamwe n'abanyamahanga bose bacuditse kuzoba bavuye muri ico gihugu mu kwezi kw'indwi umwaka w'2021 abatalibani basabwa kwiyemeza ko afghanistani itazongera kuba icumbi ry'abakora iterabwoba mpuzamakungu
urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta y'u Burundi imenyesha ko imigenderanire n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere bigiye gusubira kugenda neza ivyo vyashikirijwe inyuma y'umubonano umukinangaji Albert Shingiro yagiranye n'abaserukira ibiro bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi inkuru y'ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi baryo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Hatumimana
mu nama yagiranye n'abarongoye ibisata bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yamenyesheje ko u Burundi bwasubiye inyuma ku bijyanye n'iterambere kubera ibyabaye mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2020 kuko ibihugu bimwe bimwe byafatiye ibihano igihugu cy'u Burundi Albert Shingiro afatiye ku kungene baganiriye ku bijyanye n'imigambi leta y'u Burundi yashyize imbere afise icyizere ko gufashanya bigiye gusubira Shingiro anafatira ku mibonano amaze iminsi agiranira na bamwe mu bafasha u Burundi
nico twitorera imigambi ya mbere yo gushira imbere hamwe nabo bakaza bafasha twaganiye neza ku buryo twibaza ko misi imbere mushaka kuzobona ikintu kinini yagihindutse mu byerekeye imigenderanire n'u Burundi n'andi makungu maze iminsi mpura n'umwe wese ukwiwe mugabo ntangwe guhura nabo mutugwi kugira ngo dushobe kuvugana neza na neza ingene twakorana hamwe iminsi iza mu by'iterambere twataye umwanya munini cyane murazi vyabaye mu gihugu hanyuma ibihugu bimwe bimwe biraduharira ivomo binaduhora n'ubusa mugabo rero tugiye gukorana ingufu nyinshi cyane kugira ngo mu minsi imbere mubone igihinduka
mu mibonano yagiye aragira Albert Shingiro yemeza ko yabonanye n'abaserukira ibihugu byafatiye ibihano Burundi uwo mushikiranganje akamenyesha ko afite icyizere ko mu kiringo kitarenga umwaka u Burundi buzaba bwatezuriwe kuko icyo kibazo cyama kigarukwa ko mu mibonano yose agirana nabo vyega
ibyo by'ibihano byafatiye u Burundi nabyo nyene twabivuganye sibo bafashe ibihano ibihano byafashwe n'ibihugu bimwe bimwe mugabo nabo nyene kubera dushaka dukorana bashobora gufasha kubera abona ibintu byahindutse mu gihugu duherutse mu matora yagenze neza inzego ziko zirahaja mwarumvise ko leta mveyi leta nkozi iri ku kivi twibaza yuko nabo babifashe ibyo bihano nabo nyene mu minsi iza bagiye guhindura bashobore kubikura atakintu gisabwe twibaza ko bizogenda neza nibaza yuko uyu mwaka utazohera bimwe bimwe bitarahava
urongoye ibisata byose by'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi arashima uyu mubonano Garikoni yemeje ko ibyo bisata bibona ibiriko birakogwa kugeza ubuzima bw'abanyagihugu buteye imbere yamenyesheje ko ibyo bisata izo bandanye bifasha mu biza biteza imbere umunyagihugu turashimye ako karyo uduhaye kuko nakambere mbonye kuvanda ingaha mu Burundi haraciye imyaka 3 icerekana mbere ko dusubiye mu migenderanire twahoranye imigenderanire yari myiza ariko yamikenewe kunagugwa kuneza y'abarundi navuga ko ibyo mwadushikirije twabifashe nkama mwizere rero ibyo twiyemeje mu gufasha u Burundi gushika mu buzima bubereye abanyagihugu mwanashikirije ko tubona utwigoro turiko turakogwa uneza y'abanyagihugu turabubona kandi turabishikiriza aho tugiye hose
population et soyez assurés que nous en témoignons partout où nous irons.
Burundi bwagiye mu bibazo by'imigenderanire na bimwe mu bihugu byafashije igihugu mu mwaka w'2015 inyuma yaho umukuru w'igihugu nyakugendera Petero Nkuruziza yitoreje bugira gatatu mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ivyabonywe na bamwe mu Barundi nko guhonyanga amategeko harimo ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi n'amasezerano y'amahoro ya Arusha abahakanye ico kiringo bakoze imyamamazo bamwe barishwe abandi barafungwa mu gihe ivyo vyatumye abarundi bihumbi amajana 5 bahunga igihugu ivyatumye ibihugu vyafashe Burundi hafi gice cy'amafaranga leta yakoresha ku mwaka babihagarika
urakoze Desire mu Burundi kandi abagize inama nshinga amateka nshasha bakoranye ku nshuro ya mbere kuva ejo kwa kabiri ibintu bibiri n'ivyo bagiye kwiga birimo gushiraho amategeko ngendegwa ko yugo rwego n'ibiro byago inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika eroje wikaneza ari Nairobi muri Kenya
Provence Bubanza Manirakiza Kome Suguru Olivier Nizigama Sylvie Niyonzima Jean Baptiste Manirakiza Alexis Provence Bujumbura Ndarubukaye Zeno
Uwo mushinga amateka Venance Nzinkayo yarongoye inama y'ibikorwa bya mbere by'abagize inama nshinga amateka nshasha y'u Burundi hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura aha yari kahamagara amazina y'abashinga amateka nk'uko amategeko ngenderwa kahasanzwe yabisaba mu bikorwa bitangurira ibindi byose Pierre Claver Kazis umukuru w'umugwiseni utunganya amatora yari yagiye mu nama nshinga amateka gusigura icyatumye Venance Nzinkayo atorwa kurongora izo bikorwa
Turavye amadosiye ya washinga amateka bose twasanze mushinga amateka inzi nkayo Vena yavukiye Shimba komine Gishubi province Gitega ariwe akuri abandi mu myaka iyo mushinga amateka rero niwe aza kurongora inama nkuko bitegekanijwe mu ngingo y'ijana 75 y'ibwirizwa shingiro
Sinzi nkayo imyaka 65 yibukije bagenzi be ko ibintu bibiri nyamukuru ari byo bubagiye kwiga gushyiraho amategeko ngenderwa ko y'urwego rwabo hamwe n'ibiro byago
cyangwa cy'umukuru w'igihugu rero yaduhamagariye mu nama y'uno munsi idusaba ko twiga itegeko buzogendera ko muri iyi myaka itanu dutanguye ni ukuvuga Reglement intérieur de l'Assemblée nationale. Je suis allé le nom aussi. Je m'en ai dit que vous avez l'air tout kungingo, idusaba gushiraho, biro ya Assemblée nationale, kuko, nta mugwi nk'uyu wukora nkuko twifuza gukora mu buryo twifuza gukora udafise abahugendera imbere
Bwana Sinzi nkayo yanahamagariye kandi abashinga amateka bashasha mu ngingo bagiye kwiga kubikora abashinga imbere neza y'igihugu
aba rero nashaka ndabasabe muri ibi bikorwa duhamagarirwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo dushireho ibintu bikuru bikuru tuzogendera ko muri ibi bikorwa dutanguye n'ubwo tune tumara imanda y'imyaka 5 nashaka ndabasabe rero ibi bikorwa tubishire ku muzirikanyi tubikore kwisunze ineza y'igihugu tubikore twubahana iba byakunda mbere dukundana ko gukundana atawe kigira itegeko ko umuntu akunda uwo ashaka mugabo kubana jyojyo n'itegeko kubane rero twisunga amategeko hanyuma bigenze gutyo ntangeka byose bizotera imbere
Naibwirizwa nshingiro ryahinyanywe mu mwaka w'2018 ryatumye ha impinduka mu itunganywa ry'ibisata n'inzego zimwe zimwe n'ibiringo by'abategetsi bamwe bamwe harimo cy'umukuru w'igihugu cyavanywe ku myaka 5 gishirwa kuri 7 abashinga amateka bo bagumanye ikiringo cy'imyaka 5 agatorwa sa mukuru w'umugambwe senere yari yitwaye muri sentare yubahiza ubwirizwa nshingiro ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka yo kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ariko akimwukuri yabonetse kuri uyu wa kabiri mu nama nshinga amateka yahora mbere abereye icegera ca mbere c'umukuru wayo yambaye agafukamunwa eroje wikaneza ijwi rya Amerika
urakoze eroje Abanyamerika baritegura gutora umukuru w'igihugu ku itariki ya gatatu y'ukwezi kw'11 uyu mwaka perezida ari ubu umurepublikani Donald Trump mbere n'uwo byitezwe ko bazoba bahanganye w'umudemokrate Joe Biden bombi bahuriye ku nteko itora yacitsemwo ibice muri iyi nkuru umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Los Angeles Mike O'Sullivan aradusobanurira uwo perezida ariho ubu uwo ari we mbere n'ubutumwa ageza ku banyamerika muri uko kongera kwitoza ni mu ijwi rya Themistocle Mutijima
Perezida Donald Trump arimo arahindura cyane uburyo bwa politiki yita cyane ku kurinda imipaka y'igihugu cye ndetse arazura indoto z'abanyamerika basaga n'abibagiranye uko niko abamushyigikiye bavuga bishoboka ko nta kindi gihe higeze haba abakandida batandukanye nk'ubu ko duharanira amategeko nituze turashaka impaka ifunze neza rwose abantu binjiye kuko babikwiye kandi bikanyura mu nzira zemewe n'amategeko ku yindi sura ya Perezida Trump ni umuntu udashoboye akazi ibyo bikavugwa na mugenzi we bahanganye w'umudemokrate Joe Biden ni umuntu udakwiye ndetse udashoboye biteye ubwoba mbereye mu miyoborere y'isi ndetse n'igihugu cye Perezida Trump ni rurangiranwa mu bijyanye n'imitungo itimukanwa ndetse yahoze ari icyamamare mu biganiro bya televiziyo yashidikanyijweho ubwo yatangazaga ko agiye kwiyamamariza ubuperezida mu 2015 nyamara yaje gutsinda Madame Hillary Clinton umudemokrate wanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika bitungura benshi ikiraro yambukiyeho cyamuhuje na miliyoni z'abanyamerika Mwarimu Rabi Sabato ni impuguke yazobereye mu gusesengura ibya politiki yigisha muri kaminuza ya Virginia ati
Disproportionately they're blue collar workers.
Ntibisanzwe uburyo ari abakozi baciriritse. Ntibize no kugera ku mashuri makuru ariko uburyo bashyigikiyemo Trump burakomeye. Perezida Trump yashinjwe kuba yaragerageje kwifashisha inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Ukraine ngo ashobore kugera ku nyungu ze bwite mu bya politiki. Inteko ishinga amategeko ya Amerika umutwe w'abadepite yamutakarije icyizere ku birego byo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite no gutambamira imirimo y'inteko nyamara bwana Trump yasabye kurenganurwa avuga ko ibyo yakorewe ari itotezwa rigenderewe hanyuma umutwe wa Sena wiganjemo abo mu ishyaka rye ry'abarepublikani uza kumugira umwere nyuma y'ibyo ariko yahuye n'indi ngorane uyu mugoroba ndashaka kubabwira uburyo igihugu cyacu cyashoboye guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona mu buryo butari bwabaho uko umubare w'ubwandu bw'iyi virusi n'uw'abantu yica wagiye uzamuka muri Amerika ni nako imibare y'abashyigikiye bwana Donald Trump yakomeje kugwa ikindi kiyongera kuri politiki itavugwaho rumwe ni imyigaragambyo yakuruwe n'impfu z'abanyamerika babirabura bagwa muri kasho za polisi yanaje kubyara imvururu muri imwe mu mijyi yo mu gihugu byatumye Perezida Trump yitabaza imbaraga z'igisirikare mu kuyihosha Sherry Baby Jeffy ni umusesenguzi mu bya politiki
I think that the corona
Ndatekereza ko virusi ya corona yabaye nk'ikwiye ibipfuko byari bipfutse ibikomere byinshi bikijenga kandi bimaze igihe kirekire mu gihe
Joe Biden ayoboye hagendewe kuri byinshi mu bitekerezo abayoboke ba bwana Trump nabo bamutsimbarayeho Barbara Perry ni umwarimu muri kaminuza ya Virginia ati
Ndatekereza ko benshi mu barepublikani babonye politiki bashakaga ku bwinshi bashakaga igabanyuka ry'imisoro bakanashaka impinduka mu bijyanye n'ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga nk'urugero bifuzaga igabanuka mu birebana n'abinjira n'abasohoka mu gihugu
ikindi kiyongera ku ngorane za Perezida Trump ariko ni amakuru yavuba agaragaza ko ubukungu bwa Amerika bwamanutse ku gipimo kitari bwabaho mu gihe abashinzwe ubuzima rusange babuze ibikorwa bihuza abantu benshi mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona biragoye kongera kubona ibyishimo n'urugwiro byabonekaga mu bikorwa byo kwiyamamaza mu gihe bizaba bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC numanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo wateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirin
Mwaramutse neza hasigaye amezi atagera kuri ane kugira ngo abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batore umukuru w'igihugu cyabo ariko rero aya matora arimo arategurwa mu bihe bidasanzwe ese azabaho ese ashobora gusubikwa cyangwa kuburizwamo nibyo tugiye kurebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana Amatora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika taha ateganyijwe ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Azava ari aya 57 mu mateka y'igihugu. Abakandida bazwi kugeza ubu nubwo amashyaka yabo atarabimika ku mugaragaro nk'abakandida bayo koko ni President Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani ushaka manda ya kabiri y'imyaka ine na Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrata Biden yahoze ari vice president wa repubulika imyaka 8 kuva mu 2009 kugera mu 2017 Trump afite imyaka 74 y'amavuko, naho Biden afite 77. Nibo bakandida ba mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biyamamaje bakuze gutya. Uretse aba babiri bazwi cyane, Donald Trump na Joe Biden, abandi bakandida bemejwe n'amashyaka yabo nubwo amashyaka ari mato atazwi cyane adakomeye nk'ay'abademokrati n'abarepublikani ni Dario Hunter wo mu ishyaka riharanira ibidukikije n'umutegarugori Joe Jorgensen w'ishyaka riharanira ukwishyira ukwizana kwa rubanda muri byose Liberté Civique nuko leta itagomba kubyivangamo Libertarian Party mu cyongereza. Icyorezo cya virusi ya corona cyaraje kidurumbanya ubuzima bwose, namwe byo murabizi, kitaretse n'ibikorwa byose bijyanye n'amatora y'uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugero, abakandida ntibashoboye gukoresha mitingi zo kwiyamamaza nk'uko bisanzwe bigenda mu yandi matora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo iri ku isonga mu bicwa na COVID-19 n'abayirwaye, kandi kugeza ubu leta ntiramenya cyangwa se ngo ivuge igihe ubuzima bw'igihugu buzongera gufungura. Abanyapolitiki, abahanga mu bya politiki, abanyamakuru ndetse na rubanda muri rusange bibaza niba amatora azaba uko bisanzwe mu kwa 11, niba ashobora gusubikwa cyangwa se niba azanaburizwamo burundu virusi ya corona niramuka ikomeje kuba icyago kugera mu kwezi kwa 11 gutaha. Nyamara rero kugeza ubu amatora yose y'umukuru w'igihugu yarabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemwe no mu bihe byari bikomereye cyane igihugu ku buryo budasubirwaho, nko mu ntambara yisubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865, mu ntambara ya mbere y'isi yose yo mu 1914 kugera mu 1918, no mu ntambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu 1939 kugera mu 1945. Mu magambo make, nta tora na rimwe ry'umukuru w'igihugu ryigeze risubikwa cyangwa se ryigeze riburizwamo mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu. Amatora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendera ku itegeko ryo mu 1845 rivuga ko abaturage batora ku wa kabiri wa mbere ukurikira uwa mbere wa mbere w'ukwezi kwa 11 buri myaka 4. Mu magambo asobanutse, itora ry'umukuru w'igihugu riba hagati y'itariki ya kabiri n'iya 8 y'ukwezi kwa 11 buri myaka 4 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo itora rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ritaha risubikwe cyangwa se riburizwemo, nk'uko abanyamategeko babisobanura, byasaba ko inteko ishinga amategeko Congress imitwe yayo yombi itora irindi tegeko rikuraho iri risanzwe kuva mu 1845. Inteko ishinga amategeko yamara kuryemeza rero byasaba ko na President Trump arishyiraho umukono kugira ngo rishobore koko gukurikizwa. Abasesengura ibya politiki nk'uko igihugu ntaramakuru Bloomberg kibisobanura ni cyano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basanga rero bitakunda kubera ko imitwe yombi ya Congress itumvikana. Sena yiganjemo abo mu ishyaka ry'abarepublikani rya President Trump. Baramutse bemeje umushinga w'itegeko ushaka ko itora risubikwa cyangwa se riburizwamo, umutwe w'abadepite wiganjemo abademokrate Joe Biden akomokamo wo ushobora kubyanga. Abasesengura kandi bongeraho ko nubwo Congress yaramuka yumvikanye igashyiraho irindi tegeko rikuraho rero ririya rikurikizwa kuva mu 1845, abaturage batishimiye irishya bashobora kurirega mu nkiko bikazazamuka bikagera mu rukiko rw'ikirenga, bityo inkiko zajya kuryemeza burundu itariki ya gatatu y'ukwa 11 umunsi w'itora ritaha wararenze. Uretse itegeko rigenga amatora ryo mu 1845, itora rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigendera kandi no ku itegeko nshinga. mwivugurura ryaryo rya 20 byo mu 1933 rivuga ko manda y'umukuru w'igihugu irangira nyuma y'imyaka 4 ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere saa 6 y'amanywa nkuko ikinyamakuru gikomeye cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika New York Times kibyandika iyi tariki ntishobora guhindurwa n'iteka rya perezida w'igihugu cyangwa se n'itegeko risanzwe ryemejwe na Congress na perezida w'igihugu yashyiraho umukono kuyihindura ahubwo byasaba kuvugurura itegeko nshinga kandi bibyo ni inzira ndende cyane imara imyaka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwanzuro rero biragoye cyane pe biragoye kwigizayo cyangwa se kuburizamo amatora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ataha ku itariki ya 3 y'uko 11 2020 uko byagenda kose nshuti zacu ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteza amatwi uwagira rero ikibazo cyangwa se igitekerezo yadusangiza n'abandi banywanyi bose ba radio yanyu ijwi rya Amerika yakitugezaho tukamutumikira adresse ni radio yacu @gmail.com mugira umunsi mwiza rero mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Njuti mese mkunda radizu ida Ameriki viga ni rafuza mura kakanya viga ukienga hakuri mikro maikumi na afide ni yongabo. Mugire, ibi hebziza muwa andanya kumviliza radio izu ida Amerika.
Radio izu ida Amerika, yabayi mbiko chachu. Radio izu ida Amerika, yabayi mbiko chachu. Yabaye isubizo cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Gushikiriza gushikiriza tukona urayaga tugahuza yo kwisi ry'Amerika radio kwisi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu radio kwisi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu Radio, it's the jam. America yo yabaye ikibazo cyacu
ya bino kemereje cyabaro ni babonye cyabaro jane ya prince
prince yo ni wakora